Urumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi ninge uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza 12 twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Baramutse nshuti namwe bagenzi muteze amatwi ijwi rya Amerika kuri mikro muri kumwe nanje Aloys Bigirimana.
Muri kumwe kandi nanje Hosine Munezero. Reka aya makuru tuyahere muri Afrika y'Epfo. Abamenyesha makuru muri Afrika y'Epfo bahurikiye mu runani rwitwa SABC mu mfunyafunyo y'Icyongereza bagize imyerekano mu bisagara bya Johannesburg na Cape Town ejo kuwa gatanu. Iyo myerekano bayigize biyamiriza iteko ryasohotse ribabuze gutangaza amakuru ajanye n'intureka zibera mu myiyamamazo. Abamenyesha makuru bashika kuri batandatu barahagaritswe iby'agateganyo biturutse ko bagararije bakanka kumvira mbere baranaherekana amakuru n'andi mashyirahamwe y'abamenyesha makuru mu ntango z'indwi. Uwari cegera c'umurongozi w'agateganyo muri urwo runani SABC yaratanze imihoho avuga ko ibiko birabera muri urwo runani ari amakosa kandi ko adashobora kubishigikira. Urunani SABC ruhakana ko ayo mategeko atariyo. Urwo runani rugizwe n'amaradiyo ashika kuri 19 hamwe n'amateleviziyo 4. William Bird ni umwe mu barongozi b'ivyo bimenyeshamakuru avuga ko amategeko nk'ayo amwibutsa igihe c'intwaro ya apartheid aho leta yacungera cyane ibimenyeshamakuru. Afrika y'Epfo ikaba iri kiritegurira amatora azoba itariki 3 z'ukwezi k'umunani z'uyu mwaka. Urunani SABC rukaba ari ikibuga gikomeye cyane c'abanyepolitike na cyane cyane abari ku butegetsi muri Somalia. Naho umukuru w'igihugu cya Somalia Hassan Sheikh Mohamud yateye akamo abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab ngo bahagarike ibitero by'ubwihebyi bamaze iminsi bakora. Ni mu ijambo yashikirije abanyagihugu ejo kwa gatanu aho ico gihugu cahimbaza imyaka 56 iheze cikukiye. Yasavye kandi abarongoye imigwi yabihevyi guhagarika ibitero bamaze iminsi bakora no kwiyumvira ku buzima bw'abantu badurumbanya ataco bazira. Mohamud yavuze ko naho Al-Shabab uheruka gutera ihoteli mu gisagara ca Mogadishu hagapfa bashika kuri 15, igisirikare ca Somalia gifatikanije n'abasirikare b'umwe bwa Afrika baratesheje bimwe biboneka abagwanyi ba Al-Shabab. Yavuze kandi ko atankeka abanyagihugu ba Somalia bazoruhira gutsinda urwo rugamba. Hassan Sheikh Mohamud yaragarutse kandi ku gikorwa leta yiriwe irikirakora mu gutsimbataza igisirikare cya Somalia, igikorwa kitoroshe kimaze imyaka itari mike kirajishinga abategetsi ba Somalia. Yibukije kandi iko igisirikare cy'ubumwe bwa Afrika cyafashije amareta atandukanye ya Somalia mu kiringo cy'imyaka igera hafi kuri 10. Perezida Mohamud yatangaje ko Somalia izotunganya amatora uyu mwaka hakazoca hashirwaho inama nshingamateka nshasha.
Mu makuru avugwa hirya no hino kandi abasivile baharurwa hagati ya 64 116 nibo bamaze gupfa bishwe n'indege za Amerika zitagira abadereva za drone mu bihugu wa Amerika irikirarwaniramwo hagati y'imyaka 2009 n'2015. Ibyo biri muri raporo yasohowe ejo ku munsi wa gatanu n'ibiro bya Perezida Obama White House. Umuvugizi w'ibyo biro Josh Earnest yatangaje ko Perezida Obama agiye gusohora itegeko rya Perezida rizoba ririmo ayandi makuru y'ingene izo ndege zitohitana abasivile no kuza barashyira habona ibiriko biraba. Iyo raporo yerekeye abantu bishwe n'izo ndege mu bice bitaba biriko biberamo imigwano mu bihugu bya Pakistan, Yemen, Libya hamwe na Somalia, ariko ibihugu bya Afghanistan, Iraq hamwe na Syria ntibiri muri ugo rutonde. Igihugu cya Israeli cyugariye imbibe igisagara cya Hebron cyo muri Palestina cyongereza abasirikare bacyo mu ntara ya Jordani, inyuma yaho abanyisiraeli babiri biciwe n'abanyepalestina haraheze iminsi ibiri. Abategetsi ba gisirikare ba Israeli bamesha ko batazi igihe iryo yugarwa rizomara. Bamesha ko ibitero bishika 18 bimaze kugirwa ku banyisiraeli kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze byakozwe n'abaturutse mu gisagara cya Hebron. Iruhande y'iryo yongerezwa ry'abasirikare n'abapolisi, umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje itegeko yatanze itegeko murambabarira ryo kugabanya amafaranga ava mu matagisi cyahora giha abategetsi ba Palestina buri kwezi uko umwaka utashye.
Turamushimiye mugenzi wacu tugezeho amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe bw'imwese bakunzi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Intumuko ivuye kuvya amamashini asya ni intandaro y'ingwara z'uguhema nabi nka asima n'igituntu. Ibice 20% by'izo ngwara ku bakora umwuga wo gusya ziva ku ntumuko, nk'uko bimenyeshwa n'igisata cita y'isuku n'umutekano w'abakozi CHEST co mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi mu gihugu c'uBufaransa. Byongeye barabangamirwa n'ibicurane, ivyo bituma baguma basamura bakagira n'ububabare mu muhogo nk'uko ico gisata CHEST kibandanya kibimenyesha. Ugwamo gw'imashini nago ruraba inkwezi y'amarere iyo umuntu arumazemwe umwanya muremure, rutuma agira ingorane zijanye no kumva. Byongeye ruratuma n'umuntu yumva asa n'uwurengewe akanatakaza gukurikirana neza ivyo ariko arakora, nk'uko bimenyeshwa n'igisata kijejwa akazi mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States Department of Labor. Muri rusangi abantu bagera ku 3,360,000 bari bafise ingorane zijanye no kumva, nk'uko OMS ivyerekana mu cegeranyo cayo co mu mwaka uheze. Amasanganya atandukanye arashikira abasyi mu gihe basamaye, na cane cane bivuye ku buruhe. Atwovuga nk'ugucika intoke mu gihe bariko barenyegeza ivyo bariko barasya, rimwe na rimwe n'amaguru aracika bivanye n'uko imashini ikoze. Kubafise imishatsi miremire, imashini ishobora kuyica iyo umusyi ari ku gikorwa, nk'uko bimenyeshwa n'ikigo cita y'isuku n'umutekano w'abakozi CHEST co mu gihugu ca Canada. Tumenyeshe kandi ko ubuzima bwose bw'umuntu bushobora kuhasigara ivyo bishika mu gihe imashini yagize isanganya igaturika, nk'uko CHEST kibandanya kibimenyesha. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kiracuno munsi, turabira hamwe ibijanye no kwikingira ingwara ziturutse ku mwuga wo gusya. Kuri micro muri kumwe na Raisa Lilian Inamahoro. Mukwinjira mu kiganiro nyezina, umviriza ivyimviro vy'ugwaruka rutandukanye gwo muri zone Kinama iri muri komine Ntahangwa. Kuri micro y'Ijwi rya Amerika rutubwira icokorwa kugira abakoresha insyo birinda ingwara ziturutse ku mwuga bakora. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Bogenda bakarondera amata ku bantu aboneka cyane cyane iminsi yose bakaza barayafungura iyo bahejeje ako kazi cyangwa iyo batangiye
nk'abantu bakoresha bajya abantu
bogerageza kubaha nk'amahera kwiye kubera banduriraho n'ingwara nyinshi
bakuye kwambara inkofero yonyene bakuye kugura maske ifuka umunwe bakabona gukora neza kugira ngo kumbure bishobore kugabanuka
boza bariyubara bakaja kuza kwa muganga kwipimisha baraba ingwara baba bakuye muri ibyo bintu
bambere honyene imbere yuko bakora uwo mwoga bakabanza barakaronka umuntu abigisha ukuntu mwoga bawukora
borondera mujya buntu bashira ku munwa kugira ngo biga bitumuko mwize birabatumukira
Abakozi n'abakoresha bakwiye kwitwararika ivyambagwa bifasha mu kwikingira ingwara n'amasanganya. Aha twovuga kwambara amasarubeti, inkofero hamwe n'amarori nk'uko bihanurwa n'ikigo cita isuku n'umutekano ku kazi Sechest co mu gihugu ca Canada. Abakoresha imashini basabwa kandi kugira isuku aho bakorera igihe bahejeje gukora canke imbere yo gukora nk'uko ico kigo Sechest kibandanya kibihanura. Ikindi bo kwijukira kandi n'ukuja mu hamwe kuko vyotuma boroherwa nko mu kwivuza hamwe no guharanira uburenganzira bwabo nkuko bihanurwa n'ibiro bijejwa akazi ku isi Beite vyongeye boshiraho n'amategeko yorohereza abakozi nkuko Beite ibandanye bihanura kugira twumve neza ibijanye no kwikingira ingwara ziturutse ku mwuga wo gusya tega amatwi inkuru mugenzanje Alain Ivirankunda adutoreza mu gisagara ca Bujumbura
umuko yo munsyo iratera ingwara zitandukanye kubazikoresha aha twovuga nk'ibicurane igitundu nkuko bamwe mubo twaganiriye tubasanze muri zone Kamenge iri muri commune Ntahangwa yo mu gisagara ca Bujumbura babitwiganiriye vyongeye abakoresha insyo umushatsi n'ivyambagwa vyabo bihindugwa niyo ntumuko itewe n'ivyo bariko barasya nk'ubududu ibigori amasaka n'ibindi nkuko twavyiboneye ivyo kandi biratandukira abaje gukubisha ivyabo mu gihe bategereye kure izo nsyo uburuhe butavana ko gabakora akazi ko gusya ahanini bufatiye ku kuguma bunama kenshi bayora ibikenewe gukubishwa kubw'ivyo Felicien Shimirimana umwe mu bakoresha insyo yamana magara make
aka kazi nako nako mu ruho ingwara ubujyo yamfata urabona nk'uburi kurahura kubera biba biriko biratumuka urapfunga ipepo urekuye zose bitera byinjira indani byose
abakoresha insyo bahembwa agashahara gato kari hagati y'ibihumbi 15 na 25 buri kwezi ivyo bigatuma badashobora kubungabunga neza umubiri wabo kandi basanzwe bakoresha inguvu nyinshi muri ico gikorwa nkuko Renova na Kirutimana abitubwira ukwivuza bibi kibazo kitoroshe na cane cane ko arinda gutabaza incuti n'abagenzi Renova na Kirutimana umwe wasanzwe akora akazi ko gusya aratuyagira
umwuga mbonogoye hakomera rogumukora kawo kumusura kwiso unagwaye ushukurana no mugenzi numva aka kazi ntikoroshe basa
abacimpande y'izo nsyo barengana banyaruka bakirinda kandi no kuzegera nyifato mweniyo yibonekeza bivuye ko batinya intumuko yifu ko yobaja ko na cane cane kuvyambagwa vyabo ikindi tutokwibagira n'ugwamo gw'izo nsyo rutuma bumva ko amatwi yabo ameze nk'ayazivye nkuko inkuru dukura mu bantu batandukanye begereye izo nsyo zivuga vyongeye n'abantu ubwabo baje gukubisha baririnda kuguma hafi y'insyo mu gihe batarashikirwa kugira ngo amagara yabo ntasinzikare Christine Gahimbare kwasanze yaje gukubisha ubududu aritanga ko akarorero
cyenomoko ziratomoka gasanga zakononye ku mubiri ugasanga zatera ingwara
tumenyeshe ko insyo nyinshi usanga zegereye imihana yahaba abantu inkurikizi ku magara yabo no kudasinzira neza no kwama bagwara ingwara zifatiye ku bicurane nkuko tubibwigwa na Claudine Kamikazi aba muri quartier Kavumu ya zone Kamenge ico baye ciza nuko izo nsyo zoshigwa kure y'abantu ivyo zoheza bigafasha imiryango kuruhuka no kutaziba matwi bivuye ku nduru z'izo nsyo uko uyo mukenyezi abandanya tera kamo. Dutega matwi Claudine Kamikazi.
Sasi tanyo dutora gatira kuko rugumaru hinda chane. Insione za zikwiriye kuja mu mihana y'abantu bari bakwiriye kuzirondera ikibanza ukwazo. Kandi isoko mugabo kure yaho.
Ukudatomokegwa ku mategeko agenga ko kazi niyo mvo nyamukuru ituma ingingo zibereye zidafatwa mu bijanye n'isyo naho biruko abegereye izo nsyo batumigwa kubimenyesha intwaro mu gihe babonye neza ko zibangamiye amagara yabo. Godelive biruhiye umunyamabanga wa zone Kamenge atera ko kamo kuko amategeko agenga ko kazi ko gusya atarabanyura bikwiye. Ivyo vyoca mu kwitura abatwara amakartie kuko aribo bama hafi y'abanyagihugu mu kibano. Godelive biruhiye umunyamabanga wa zone Kamenge avuga ati
korwa amakartie itegeko ryo bari hari twebwe kenshi nta banyagihugu baza kutwitura iyo myidogo tuyumve kumbure bo babitura nk'abarongo oye hasi fate nk'abashe budukaratsi nabo barafise ukuntu bace babatunganiriza twebwe ntibaraza ngo batwiture kenshi usanga izo murezegereye inzu abantu babamwo ugasanga rero nk'ibyo bintu n'ibintu bitajanye nyene ko byo bana imyidogo ye ntibura kumunyagihugu
ukugira intonde no gufata ingingo zo guhagarika isyo canke ibikorwa byose byonona magara y'abantu bibera hegereye abantu nakamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonya nganda sida.
Amareta n'amashirahamwe yigenga yogira uruhara kugira boroherwe mu kazi. Amareta yoshiraho amategeko agenga ikoresha ry'amamashini kandi kanakurikirana ishigwa mu ngiro ryayo nk'uko bihanurwa n'ishirahamwe rijejwa akazi ku isi oyite. Muri iyo ntumbero hohagarikwa ikoreshwa ry'amamashini yose n'amahinguriro bikora bidaciye mu mategeko. Ivyo vyoheza bikagabanya inkurikizi mbi ku magara y'abakozi nk'uko oyite ibandanya ibihanura. Amashirahamwe yigenga nayo yofasha mareta mu gukurikiranira hafi bijanye n'igisata cyo gukoresha amamashini kugira abagikoreramwo bakore borohewe. Kugira twumve neza ibijanye no kwikingira indwara ziturutse ku mwuga wo gusya, tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga Leonard Bivahagumye icegera cy'urongo ibitaro byitiriwe umwami Khaled, akaba n'umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zifatira ku mutwe no mu muhogo. Aganira na mugenzi wacu Alain Yves Irankunda.
Muganga Leonard Bivahagumye ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Ibihimba bikarigwa n'intumuko iva munsyo vyo bari bihega muganga.
Rero biratera ingorane ku bihimba vyo ku mutwe, ariko muri rusangi ibihimba vyihemero vya bitumbereye aha ku mutwe no mwizosi vyaba no kubandanya mu maha.
Abaca hafi y'izo nsyo canke ababa hafi yazo barabangamiwe nabone.
Hariho abahaca bagiye gusyesha gusa kumbure ivyo biba ivy'umwanya mutoyi, hariho nka polisi bita ko ari aigu, ariko haba nabandi babibamwo kubera bama bikoreramo nico twakwita pollution chronique mu bama bahema ivyo igihe nka cyose. Ivyo rero biraheza bikabatera ingorane mu bihimba vyo mwihemero biri ngaha ku mutwe koko no mutundi dusaho turi ngaha mu ruhangwe utwo bita masinus, ariko no kubandanya mu bice vyihemero aho twita mu mahaha.
None abantu bikingire gute?
Abantu bategereza kwikingira ivyo bintu vyose vyozana ingorane z'amagara bivuye kuri ako kazi. Nacyo gituma rero umuntu ahema ivyo bintu igihe adafashe ico twakwita ubu ryo bwo kwikingira ngo agabe kugira ngo akore ako kazi yikingiye, kubera ariyo ngorane ashobora kugira ingorane atereza kuyigira nyine. Ari n'icyo zakera zavugana cyane hoho ingorane zatera atari ivyo vyihemero kugira ngo tukuvuga ko ari mu rwamo rwinshi yatereza gukingira n'amatwi kuko byashobora gutuma atumva. Ubu hariho insyo no vuga izi bita electric zivuga bukebuke umuntu yo kwikingira ivyo vyo guhema, no vuga yuko yo kwambara kubijya bita mask ko kwita nka kayungiro kugira harengane mwe mu nziza gusa.
Muganga harabanywa n'inzoga canke amata baziko bariko barikingira, umuco wubaha n'uyuhe?
Birababaje biteye igongo. Ico no bivuga ko nuko atari vyo, kubera unyoye inzoga kiretse yuko atari n'ikintu abantu basanze bahanura kwa muganga ntacyo vyokingira. Amata n'ukuri umuntu yanyoye nta kintu akingira mu bihimba vyihemero ku bintu umuntu aba yahemye, kubera ivya hema si biba vyinjiye mu nzira y'injya no kwita tube digestive, ariko biba vyagiye mu bihimba vyihemero ntacyo amata aja gukingiramo kuko ashobora kuhandura ingorane zo kutumva, kuva yuko kumva bigabanuka.
Mu ntumbero yo gukingira amagara y'abantu muri rusangi
abajejwe intwaro wokora iki nkingingo bafata zobazihe
no gukurikiza amategeko bakaraba yuko ibintu byose bikwije amategeko ivyo bintu vyinsyo bihinda cyane ntibitereza kuja mu nzu aha abantu baba byoteereza kuja mu kibanza cyavyo tabivyo nonera mu kibano bitumbera ubikoresha gusa nawe akabakingiwe
ndabakengurukiye
namwe ko rivyo bivatse mwambajije
Arakoze Alain Ivirankunda kuri ico kiyaga dushikirije turuhuke mukumviriza indirimbo incuti namagara iduhamagarira kwitaho amagara yacu bariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwe rya America kuri micro muri kumwe na Raisa Lilian inamahoro uno munsi turiko tuyaga kubijanye no kwikingira ingwara ziturutse ku mwuga wo gusya gwaruka gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya mwiza wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu mugangana itamunyana uyo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura
kubakoresha zijya mashini zishya kumbure abazikoresha usanga zihinda cyane nagomba kubaza muganga ko kumbure kajya gahindo cyane ko umenga karanyiganza n'isi ko koshobora gutera izindi ngorane na cyane cyane mu gihe umuntu ushobora gusanga hariho ingwara nyinshi nka hypertension cyangwa imitima n'ibindi n'ibindi
neza cyane zijya sio zihinda cyane gose zishobora gusinzikaza amagara yabajya ko bazikoresha ikanabagi usanga bari iruhande
mbaza ndakwishura
inzindi ngwara bogwara zituruka kwa kujya kwijya ntumo yinjira mu mahaha
uko bashobora kuhandurira ingwara zica mu mahaha nk'uko bivuze za mbere nka asema hama ngwara y'umusonga mbere ugasanga birashitse nuko agwaragurika ntivuze canke akabyukamo n'ikindi akahakuramo kanseri yo mu mahaha
mbaza ndakwishura
kuri bajya abantu bakoresha mure ko hariho imfungugwa nka muganga yotubwira bashobora gufata kugira ngo zibakingire
nziya mfungugwa zose umuntu wese akeneye mu mubiri zibereye ku magara meza y'abantu aho twovuga imfungugwa ntanga mubiri sanganyangaburo na ntanga ngufu akafungura gatatu ku munsi nk'uko bitegerezwa ntankeka yuko agumana amagara meza na cane cane akurikije n'impanuro bamuhaye kugira yikingire intumuko zivuye muri ama mashini
Gwaruka n'ubu nyene mugangana itamunyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
abantu bakoresha irya mashine mure kuburyo ifise umuhindo mwinshi mbe ntangaruka mbi bishobora kumukwegera mu mutwe
ivyo vyovye ntivyobura ko murumva yuko ruguma ruhinda mbere ugasanga no kumugoroba ntashoboye kuruhuka kuko guma vyibuka ugasanga biramutumye adasinzira neza eka n'umucoko wo kubikoresha ugiyemo vyose bituma umuntu ataruhuka neza ugasanga biramusindikaje vyukuri amagara yiwe
mbaza ndakwishura
dukunda gukoresha bijya bintu bitangwa amasekuro twobandanya dukoresha amasekuro cyanki impanuro yo duha muri nyamukuru nico nayimfise
bajye bakoresha za mashini zikomeye zinsyo nibo bakarigwa cyane gose n'ingwara zitandukanye kuko bazikoresha umwanya munini kandi bagakora urugero rw'ibyo bakoresha abasya ni byinshi cyane gose ariko urusyo rusanzwe urya umuntu arukoresha uraziko bisaba ingufu nta worenza amasaha abiri ariko arukoresha kuko uba wamaze gucoka cyane
mbaza ndakwishura
nta zindi ngwara bashobora kukwara turetse igituntu
igituntu siyo ngwara yonyene abantu bakoresha zansyo z'ikizungu bagwara ni ingwara zose zifatira mu mahaha eka no mu mazuru ashobora kwandura buri mwanya kuko atikingiriye bikwiriye
mbaza ndakwishura
icokorwa kugira ngo abo bantu bakoresha ayo mamashini bashobore kugira amagara meza
ikintu ca mbere ni kuri ubwa mbere amasaha babikoresha ico nico gikuru hamwe ubwa kabiri bagaheza bakaruhuka gafungura neza kugira amagara yabo aguma ameze neza kandi ntibasinzikane
Ni
ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita arabandanya kwishura ibibazo gwarukana umushikiriza tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ko muganga yoshobora kutubwira nawe zinindinganizo canke subundi buryo bajya abantu bakoresha zijya mashini bashobora kwikingira
inyifato ibereye kuri bajya bakoresha ama mashini asya nuko bo kwikingira kuko hari utuntu twagenewe kingira umazuru n'umunwa ku bantu bakoresha ibintu bitumuka kugira ntibahandurire ingwara zitandukanye rero ni byiza yuko nabo nyene boheza bagahimirizwa kugira bamenye akamaro ka no guheza kudukoresha neza
mbaza ndakwishura
Fisikibaza kuvyerekeye iyo mashine itwa mure yuko bishobora gushika ikagengese hama nato tugiye guhuza ubududu iyo ngese ukacusangiragiye mu bufudufungura yuko nato bitodutera ingaruka
nta wo kwemeza ijana kujana yuko ingese zirashobora kuhaba icyo mwamenya nuko ubushikiranganje bw'itahamagara y'abantu bakwiye kugira uko bashoboye kose bagaca mu bizango zitandukanye aho ari izo sio zikizungu bagasuzuma ko ikintu cyose kwekorwa nkuko ngitegerezwa izo zagize ingese bakazihagarika vuba na vuba
mbaza ndakwishura
mu gihe abo bantu bakora ako kazi ko gusya ubujojo canke ibindi bintu bitumuka nk'igihe bogaheba nta kuntu bobaha ahantu bokorera kugira babandanye babaho kuko turabona bagakora bagakora kugira baraba ukuntu bobaho
urugero rw'abantu badafise akazi rugenda rurongerekana mu gihugu ivyo byose byo umugambi wa leta bagira ama mashini akomeye meza
Urakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu hayugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo katugira kwincutara magara Jamba banywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye abaza ati mbe hajye umwana ciri inkonda hariho umuti ubivura muganga munyana twishurira uyu munywanyi
gushika ubu nta muti uhari kuko birashika aho abantu usanga nivyo baracina inkonda zisanzwe n'abantu usanga naho yakuze yarengeye ya myaka gushira inkonda ashishikara azicira bisabwa yuko ubona n'umuganga cyane cyane babaganga bitaho abana kandi no kumenya yuko gucira inkonda kubana ari ibintu bisanzwe
Turashimiye umunywanyi wacu twizera kwinyishuru ahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukinangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti utaza karaye arazifu bikubwiye iki
baba bashatse kuvuga ko umuntu atokonona ibyiwe byose atazi ikintu kizobejo
bikubwiye iki
yo bavuga ati utaza karaya razifu nk'iyo umuntu ayo kuragize mu zabukuru kacha nako mbenga yo bari hafi yo gupfa gusanga zagurisha ibyo byose ngo apfa bimaze ariko gashusanga mu ico gihurupfo nti umujanye ngo usanga ararambye
bikubwiye iki
Tendi baza yuko hari nk'umuntu usanga afite nk'akazi ugasanga nk'uno munsi afite akazi agenda gukora agashavuga ati amahera yose narose turayajya tuyamare atazi yuko ejo hazoza azosubira kukaronga
bikubwiye iki
nk'akarorero umuntu iyo yimbuye ibyimbugo arashobora kuba yibaza ati uwo mwaka ko nimbuye byinshi reka ndabisesagure mundi mwaka nzosura kwembura ibindi abakwiye kubikoresha neza kugira ngo bizomufashe n'ikindi gihe
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kwikingira ingwara ziturutse ku mwuga wo gusya nshimiye Alain Ivirankunda yafashije gutororokanya amajwi mu gisagara cha Bujumbura nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara kwitwa rya Amerika mufite ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro
kiganiro kira twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundi.voa@gmail.com canke murungi ku butumwa bugufi kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 68 23 88 71 kuri mikro mwari kumwe na Kaisa Lilian inamahoro yari umunezero kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro naho butaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu.